Tuashimire komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Nininahazwe. Muri Afghanistani, abarwanyi b'abatalibani kuva ejo kwa Mungu nibo baramutswa uturere dukomakomeye turimo n'umurwa mukuru Kabul. President Ashraf Ghani n'abasomambike biwe barataye barahunga.
Ingabo z'igihugu zanyanyagiye imishwaro, abayobozi bazo bagahungira mu gihugu baturanye. Ibyo rero byatumye babimbeye, niyo mpamvu mu mezi atatu guhera muri Gicurasi abatalibani bafashe icyo gihugu.
Uyu ni Professor Paul Kanani, umuhinga mu by'umutekano na politike mpuzamakungu muri make ku mugabane wa Afrika yanditse bafitiye. Arimo ya president wa Zambia Edgar Lungu yemeye icese ko yatsinzwe mu matora y'umukuru w'igihugu. Murabe hafi y'amaradiyo yanyu rero kugira ngo ntihagire n'inkuru n'imwe ibacika. Muri izi zose duce ku masonga n'izindi tubafitiye. Amakuru ya kano kanya reka tuyahere muri Afghanistan. Ni aha barwanyi b'abatalibani ubu aribo bagenzura umurwa mukuru Kabul, nyuma yaho president n'abandi bategetsi bahungiye ejo kwa Mungu. Ikibuga c'indege ca Kabul ubu kiri mu kaduruvayo, abasivili n'abadiplomati nabo bakaba babandanya kuraba ingene bohunga igihugu. Reka ibindi kuri no nkuru tubibaze mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Nyuma y'umunsi umwe abatalibani bigaruriye ibice bya Kabul, umurwa mukuru wa Afghanistan, kuri uyu wa mbere hari akaduruvayo ku kibuga cy'indege mpuzamahanga. Abanyafghanistani babarirwa mu bihumbi bashakisha uburyo bwo gusohoka mu gihugu. Abasirikare b'Abanyamerika barashe amasasu y'imbuzi bagamije kubumbatira umutekano ku kibuga, mu gihe Amerika n'ibindi bihugu by'Uburayi bikomeje gucyura abaturage babyo no guhungisha Abanyafghanistani babafashaga mu kazi mu myaka 20 ishize. Ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege bwatangaje ko igice cy'icyo kibuga cyakira indege za gisivili gifunze kugeza igihe hazatangirwa irindi tangazo. Ku mbuga nkoranyambaga hagaragaye amashusho y'abantu benshi basibanira kwinjira mu ndege. Amakompanyi y'indege anyuranye yatangaje ko ahagaritse ingendo zijya cyangwa zinyura mu kirere cya Afghanistan. Ubutaliyani, Arabia Saudite, Ubufaransa, Nouvelle-Zélande, Australia na Repubulika ya Czech biri mu bihugu byamaze gukuraho abaturage babyo. Mu ijambo yavugiye i Doha muri Qatar ejo ku cyumweru, Mullah Abdul Ghani Baradal, umuyobozi mukuru wungirije uri no mu bashinze umutwe w'abatalibani, yavuze ko akeza Abanyafghanistan n'ingabo z'abamujahidin cyangwa abarwanyi batagatifu kuko bashoboye kwigarurira ahantu hanini mu gihe gito. Yakurikiranye ku buryo bw'amashusho abo barwanyi binjira mu ngoro y'umukuru w'igihugu ku munsi w'ejo. Perezida Ashraf Ghani, Vice Perezida we n'abandi bategetsi bakuru ejo ku cyumweru barahunze. Yandika ku rukuta rwe rwa Facebook, Ashraf Ghani yavuze ko avuye mu gihugu mu rwego rwo kwirinda ko hameneka amaraso. Yanyuze muri Tajikistan ahava yerekeza ahandi hantu hataramenyekana.
Geoffrey urakenuye, tuve ngaho muri Afghanistani tuja muri Nigeria, aho abantu bitwaje ibirwanisho banyuruje abagera ku 19 ku ishure kaminuza riri mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu. Idonido na mgenzi wacu Fidel Nyongabo.
Muri cyo gitero cyabaye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana muri leta ya Zamfara mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria, abo bantu bitwaje ibigwanisho baratanye mu mitwe n'abajejwe gukingira iryo shure. Babiri mu bajejwe gukingira iryo shure n'umupolisi barahasize ubuzima, nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'ipolisi cyo muri leta ya Zamfara. Amenyesha ko abajejwe umutekano bariko bahiga bagize ico gitero mu karere kari mu micungararo y'igisagara cya Bakura aho iryo shure kaminuza riri. Kunyuruza abantu cyane cyane ku mashure byariyungiye mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria kiringo cy'amezi 8 arangiye bitegwa cyane cyane n'ubukene butera bwiyongera bitewe n'ingaruka zikomeye ikiza cya COVID-19 cyagize ku butunzi bw'igihugu. Abana b'abanyeshuri barenga 1000 baranyurujwe mu bibanza bigiramwo kuva mu kwezi kw'12 mu mwaka urangiye w'2020. Bamwe muri bo bararekuwe inyuma y'uko abakoze ubwo bubisha bahawe amafaranga y'ingwati, mu gihe abandi irengero ryabo ritazwi. Kunyuruza abantu ni kimwe mu bitera umutekano muke utera wiyongera muri Nigeria.
Fidel bandaniriza muri Zambia, aho President Edgar Lungu yemeye icese ko yatsinzwe mu matora y'umukuru w'igihugu, inyuma y'uko uwo bahiganywe Hakainde Hichilema atsinze n'amajwi menshi cyane.
Ubaye ubugira gatatu ubutegetsi bushikirizwa umugambwe utavuga n'umwe na leta mu mahoro muri Zambia. Mugihe amajwi avuye mu bice ijana na mirongo itanu na bitandatu ku bice ijana na mirongo itanu n'indwi amaze guharugwa, Hichilema yatsinze n'amajwi imiliyoni zibiri ibihumbi amajana umunani na cumi n'amajana indwi na mirongo irindwi n'indwi, mu gihe Lunga yaronse amajwi umuliyoni n'ibihumbi amajana umunani na cumi na bine n'amajana abiri na rimwe. Urwego rw'igihugu rujejwe amatora rwatangaje ko Hichilema ariwe perezida mushasha afise igikorwa cyo kunagura ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabi muri iki gihe. Mu ijambo rigufi yashikirije abanyagihugu kuri televiziyo, Edgar Lungu afise imyaka 64 muri iki gihe yatangaje ko azokubahiriza amategeko ari mu ibwirizwa shingiro ku bijyanye no gushikiriza ubutegetsi mu mahoro. Akeje perezida yavuye mu matora Hakainde Hichilema, ihererekanywa ry'ubutegetsi ribaye rizokomeza demokrasi muri Zambia ryongere ribera akarorero intara ya Afrika wo guhanahana ubutegetsi biciye mu mahoro biba gake. Edgar Lungu yari yatangaje ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije ko amatora atabaye mu mwidegemvyo kandi yabayemo amahinyu, hari inyuma y'ubwicanyi bwakozwe ku banywanyi babiri b'umugambi uri ku butegetsi Patriotic Front mu ntara zitatu. Yamara ubusumbane bukomeye bw'amajwi n'uwo bahiganywe byari gutuma ugushingisha urubanza muri sentare ku byavuye amatora bisa n'ibidashoboka. Abanywanyi b'umugambi utavuga n'umwe na leta United Party for National Development wa Hakainde Hichilema bagize iminsi mikuru inyuma y'insinzi yiwe.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ya makuru yose yagezweho hirya nino ku isi muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresi ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu Rwanda, aho imiryango y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 itangaza ko ingaruka za COVID-19 zibandanya kongera ihungabana ku barokotse. Mugenzi wacu Asumta Kabuyi abidusigurire.
Rero mibasohowe n'ikigo cy'igihugu kibarirusha mibare igaragaza ko mu gihembwe cya mbere cya 2021 umusaruro mbumbe w'igihugu wiyongereye, ariko mu rwego rw'amahoteli na za resitora wagabanutse bikabije kubera COVID-19 bigera ku kigero cya 34%. Nubwo nta bushakashatsi buragaragaza ingaruka za COVID-19 ku byiciro byose by'Abanyarwanda burakorwa, Bwana Strato Habyarimana ufite uburambe mu by'ubukungu akaba ari n'umwarimu wigisha ba rwiyemezamirimo mu guhangana n'ibibazo byaterwa na COVID-19 yabwira Ijwi ry'Amerika uko ihungabana ry'ubukungu rigaragara mu bikorwa bimwe na bimwe.
Amafaranga yaragabanutse, impamvu yagabanutse si ikindi, habayeho inza guma mu rugo, habaho guma mu karere, bamwe babuze imirimo, hari imirimo itarigeze ifungurwa kuva COVID yatangira, tuvuge nk'abakoraga mu tubari. Ubushakashatsi nyine bwakozwe na statistiki, ibiro bya statistiki bagaragazaga yuko abagizweho ingaruka cyane ni na COVID, harimo ingeri z'ubukungu zitandukanye, harimo nka transport, noneho hakazamo n'icyo cy'amahoteli. Amahoteli uribuka yuko akenshi byagaragaye ko 70% y'abantu bagana amahoteli ba mukerarugendo ntaba baturutse hanze, z'abanyarwanda ntabwo bitabira cyane gukora ubukerarugendo no kujya muri aya mahoteli. Ya mafaranga yinjiraga biturutse muri ibyo bigo niyo yinjizaga imisoro, niyo yatangaga akazi.
Nubwo biruko ariko imiryango y'abarokotse Jenoside igaragaza ko abarokotse bagezweho n'ingaruka za COVID-19 ziremereye, kuko n'ubundi benshi ubukungu bwabo buba busanzwe bujegajega. Madamu Louise Bajeneza uyobora ishami ry'ubuzima bwo mu mutwe mu muryango w'abapfakazi ba Jenoside avuga gahozo, yagaragaje umwihariko ugera kuri iki cyiciro cy'abarokotse.
Iki cyorezo cya COVID twavuze ko gifite ingaruka ku baturage muri rusange, ku barokotse Jenoside byo byumvikane ko bizaba umwihariko, kuko n'ubundi basanzwe bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe biri hejuru. Abashyashya bari barabashije wenda kwiyakira tubabone bagize ibibazo mu buryo twakwita ko ari bushya, twavuga ko nka COVID yaje toneka inkovu yari isanzwe ihari.
Madamu Bajeneza yabwiye Radio Ijwi rya Amerika zimwe mu ngaruka za COVID-19 zongereye ihungabana mu barirokotse.
Kuba rero umuntu afite akantu kamwinjiriza ubu bikaba bidakunda, twagiye tubakira bagiye bagira ibyo bibazo by'ibihombo bongeye kugira ikibazo cy'ihungabana cyangwa bapfushije ababo.
Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha bamwe mu bagizweho ingaruka n'iki cyorezo, umwe utashatse gutangaza amazina ye yasobanuye ko kubura umubyeyi umwe yari asigaranye kubera COVID-19 byongeye gusubiza inyuma imitekerereze ye.
Nari mfite mama wacu ejo bundi COVID imyambura ubuzima, kumva rero yuko na wa wundi wumvaga yasigaye mu cyimbo cy'umubyeyi wawe, wa wundi wumvaga wagana ukamuririra ukamwumva ugomba kumutetaho nawe ukabona uramutakaje mu buryo bw'amarabira mu by'ukuri umva nyine habayeho gusubira inyuma.
Iki cyorezo kandi cyagize ingaruka ku bukungu bw'abarokotse bari basanzwe bakora imirimo ibinjiriza inyungu. Umubyeyi w'umupfakazi wavuganye n'ijwi rya Amerika yumvikanishije ko COVID-19 yaje yaratse inguzanyo y'ubucuruzi none kwishyura bikaba byaranze.
Dore ya COVID rero twaragendaga tugafata inguzanyo tukayifatira hamwe, noneho umunsi wo kwishyura tugahura twese twiba twarabivuganye tukagenda tukishyura. Uwabaga adafite amafaranga yo kwishyura bari dufite agasanduku bagafata muri ka gasanduku, uwabuze makeya tukongeranya noneho tukishyura ntajye mu kirarane. Ubu rero nitukibonana twaratatanye ntabwo bigenda pe, amasaha baba badufungiye.
Ubushakashatsi bwakozwe muri 2018 n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC bwerekana ko abanyarwanda muri rusange 12% basanganywe agahinda gakabije, 8 bakaba bafite ubwoba bukabije, ndetse abagera kuri 4% bakaba bafite ihungabana. Ubushakashatsi ariko bushyira umwihariko ku bacitse ku icumu kuko bwerekanye ko abo muri iki cyiciro bugarijwe n'ihungabana ku kigero kiri hejuru. Ubushakashatsi bwa RBC bwo muri 2008 bwagaragaje ko abacitse ku icumu bagera kuri 35% bafite agahinda gakabije, 27% bafite ubwoba bukabije, ndetse abagera kuri 28% bakaba bafite ihungabana.
Urakoze tube mu Rwanda tuje amikambi y'Abarundi yandita muri Tanzania ahakomeje kuvugwa ikibazo c'inzara. Iki kibazo kiriko gisongerwa isibe n'amasoko rusangi y'impunzi yugawe. James Jovin yanyarukinduta kuturabira uko vyifashe.
Ikibazo cy'imfungugwa, imfungugwa ntituzanse, imfungugwa ni nziza. Mugabo imfungugwa iyo mu mubiri habaye yo protein imwe sanga umubiri ugira n'ikibazo ko umubiri nawo urakenegwa guhindurirwa ibifungugwa. Nico gituma ikibazo cy'imfungugwa ari imwe sanga dufita ingorane cyane cyane ngamu nkambi.
Ingaturo nka mu ikambi n'ukuri nitwovuga ngo ni nke cyane ni nyinshi mu bisanzwe zari zikwiye turonka. Mugabo nuko ataguhindurirwa tutigira duhindurirwa sinumwe. Bamwe bamwe bifitiye amagara make bari bagumye bakinga imwimwe baca bamererwa nabi bakagwara mbere bakagera n'igihe bagwara indwara yo kubagwa mu bisanzwe nka estoma barayibaga mu kwikira neza.
Ibijyanye n'imfungo byavyo biragoye cyane kabisa n'umuntu kubisigurira. Toremeranya ko turi mu nzi nyine nta kundi kuva mu kwezi kwa mbere udahindurirwa indya n'imwe ukamara umwaka n'ubundi ukakurikira n'ibintu bibabaje cyane gose kabisa ane bitena gahinda nabandi bavyumvise bo kumva ko impunzi yitwa impunzi ari zina ribabaje cyane kandi gira ingorane nyinshi cyane.
Twebwe mu Burundi gihe twabayo turashobora kuronka umuceri, ibiraya, igitoki, ariko nk'ubu kuva dushitse no nk'ivyo bintu navyo twigera turonka cyane. Cyanke naho gasanga turarose nibiharagira imwe rimwe tukabifungura. Kandi biratobaza cyane kubona tubayeho nyene imyaka itatu ishobora guhera turya ubushyaza tudashoboye guhindurirwa.
Ibifungurwa turonka ngaha ni fuji ibigori, n'ubushyaza, n'ubuji, n'amavuta muri make muri ubwo buryo.
Hanyuma ikindi naco abana baratubwiye abana babona ngo ndabagaburira imwe imwe barambwira ati nikuri mama ntidushobora kurya ubushaza ntidushaka kwama kubugara imisi yose. Barambwira ati duha umuceri duhi imboga. Rero kubera ari abana nkacambura nico ndabishura arumva abana baca batangura kuzura inda bamwe bamwe kurwara inzoka no kugira gute kubera ntibabirya banabinezererewe kubera guma babona yuko ndiko ndabagaburira indya ya misi yose imwe kugeza aho babona yuko umenga je ndabimye indya fise kandi nanje atavyo mfise ndibubahindurire.
Abantu barashobora kugwara kubwo gufungura imfungugwa imwe ibihe birebire. Biratuma abantu bagwara ugasanga abana ntibagira amagara meza nk'abana, bigatuma n'abantu usanga n'abantu bakuze si abana gusa n'abantu bakuze usanga amagara yabo atameze neza.
Icyo twabasaba ni uko boza baraduhindura bakaduha ifungurwa zikwiye, bakaza baraduhindura ifungurwa zose zikwiye z'umuntu ashobora kurya. Kuko turazi yuko izifungurwa baduha twebwe ubwacu nabo nyine ntazobomara ku imyaka itatu ari bo bonyine ni barabu kuko nubashobora kuduhindurira natwe turabantu nk'abandi twebwe ico twosaba nuko boshobora egome nimba amahera yoshoboka nayo nyina amahera bo yaduha tukaraba twebwe nyene ikintu dushobora kuza guhindurirwa kuko birashika nk'umwana gusangaragwaye zangara zihebye ntazariye bagashobora kuduha umuceri cyane bakaduha amahera ivyo byose byoba byiza
jene nasaba nk'ishira mu gemeye kwitanga kutugaburira ko ryogerageza rika duhindurira n'ukuri basirimwe rimwe rikagerageza rika duhindurira tukaraba ko natwe twomera nk'abandi nubwo turi impunzi kuko nubwo turi impunzi turagomba kumera nk'abandi ego bakagerageza bakaduhindurira inga uko babona byogenda kose mugabo ntitwame kugari bwa misi yose ubushatse bwa misi yose bakaraba bakagerageza bakaraba ko ukuntu botuhindurira kuko natwe turakeneye kubaho nk'abandi
nakwifuza gusaba amashira hamwe asanzwe akwirikirana ivy'impunzi nkuko nabo nyene bitoshoboka yuko bo kwama ku mfungu gwimwe nakwifuza yuko bokwirikirana ubuzima bw'umwana w'umuntu nkuko basanzwe gukurikirana nyene bakaraba ibikwiye gufasha umubiri w'umwana w'umuntu bakaza barahindagurira rimwe na rimwe baza barahindagura imfungurwa kubw'amagara meza ku mwana w'umuntu.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugaruke ku vya Afghanistan. Abatalibani mwavyumvise ubu ni nkuko ari nkabo baramutswa igihugu cyose bagarutse inyuma y'imyaka hafi 20 bari bamaze birukanywe n'abasirikare mva makungu barimo abamerika nabo ishirahamwe OTAN. Ni gute ariko abatalibani bashoboye jo ku munsi wa mungu gufata umurwa mukuru Kabul biboroheye cyane ni nguvu nyinshi bafise canke niki? Ututuwazo tukose, Venuste Nshimiyimana yatubajije Professor Paul Kananura, umuhinga mu vy'umutekano na politiki ya mpuza makungu, ari mu gihugu c'Ubufaransa.
Nuko ingabo z'igihugu zanyanyagiye imishwaro, abayobozi bazo bagahungira mu gihugu baturanye, cyane cyane mu Buhindi na Tajikistan. Ibyo rero byatumye babimbeye, niyo mpamvu mu mezi atatu guhera muri Gicurasi abataliba bafashe icyo gihugu ndetse bakaba bafashe n'ibikoresho byinshi bya gisirikari mpuzamahanga birimo indege za helikopteri 275 na za kubweze nyinshi cyane.
None se kuki Amerika yahavanye ingabo icyari cyarazizanye dore hashize imyaka 20 kitarangiye?
Ni ukuvuga ko bidatunguranye kuko Abanyamerika bari bahamaze imyaka 20 babonye ko abayobozi bo muri icyo gihugu batabamuzwe na ruswa, batashoboye kubaka inzego z'igihugu zihamye, batashoboye kubaka igisirikare gihamye. Bityo muribuka ko Perezida Obama amaze igihe cyo yiyamamazaga yavuze yuko azakura ingabo muri Afghanistan. Trump nawe iyo politiki arayikomeza, we yatangiye no kubakurayo. Ndetse icyo gihe ubuyobozi bwa Trump bwatangiye kuganira n'abatalibani muri Qatar kugira ngo barebe uko bakumvikanisha ibice byombi. Igihe cyo rero abo muri guverinoma bari babyanze, Abanyamerika ubwo babihoreye kugira ngo baze bigarura igihugu, ariko buriya bafite ibyo bavuganye. Uyu muperezida uriho arangije iyo gahunda kandi ishyigikiwemo n'Abanyamerika kuva uko zibari buzamara igihe kitazwi.
Igihugu cy'Uburusiya kiravugwa magingwa ya muri Afghanistani. Uburusiya burahakora iki?
Uburusiya buraturanye. Uburusiya bwigeze kwigarurira icyo gihugu mu kukiyobora muri cya gihe hari intambara y'ubutita, ndetse ibingibi by'iterabwoba byagiyeyo igihe cyo muri iyo ntambara y'ubutita bashyigikiwe n'Abanyamerika, ku buryo ubwo niba bahari ni ukugira ngo inyungu zabo bazirengere, cyane cyane ko baturanye n'abo bantu kandi abo b'abatalibani ngira ngo baziranye cyane n'abarusiya kurenza uko baziranye n'Abanyamerika. Yewe urabona ko n'abashinwa ejo bundi babakiriye mu kwezi gushize, ni ukuvuga ko bose bari bamaze kwemera yuko bashobora kuyobora icyo gihugu.
None ziriya ntagondwa zigendera ku matwara ya kisilamu za ISIS zaba zaragize uruhe ruhare muri iyi mpinduka?
Ndakeka nta ruhare babigizemo, cyane cyane ko abatalibani ari umutwe ushingiye wa mukeba w'abayita isilamike, kuko bari kumwe na Al-Qaida ya Ben Laden. Uziko bari bashyigikiwe cyane na Ben Laden, yari nawe yari yarahungiye ariko yabaye icyo yavaga muri Sudani. Ndakeka ko nta ruhare babigizemo, keretse abantu ku giti cyabo ariko bagiye kuyoboka abatalibani, ariko ntabwo bwumvikana na ziriya ntagondwa za ISIS.
Professor Paul Kananurai, impuguke mu by'umutekano na politiki mpuzamahanga, ndagushimye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika turabandanya n'ibiganiro tubafitiye. Ishami rya ONU ryita hamagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo ritangaza ko kugera ino saha ku isi yose abantu bafise ibiro vy'umurengera bishobora kubatera indwara muri rusangi ari amamiliyoni 800. Ibitigiri vy'abana n'abayabaga bari muri uwo murwi w'abarengeje ibiro batabwirizwa kurenza bwizwe na 10 muri no myaka 40 iheze, nkuko OMS bandanya ibivuga. Abahitanwa n'indwara zifatira ku biro byinshi nabo kubwa OMS ku mwaka ni miliyoni 2,800,000. Iryo shami rya ONU ryita hamagara y'abantu rigereranya rivuga ko ku munota ku isi hose abantu n'imiburiburi 5 bahitanwa n'indwara ziterwa no kuvyibuha. Iki kibazo iryo shami rya ONU rishimangira ko ari kibazo gikomereye isi. Umuntu ariko ibiyo vyirinda gute ku buryo ivyatakaye bitagaruka? Mu kiganiro nagiranye n'umwigeme w'umurundi kazi Bernice Nishimwe, yashoboye gutakaza ibiro hafi 50 mu kiringo c'amezi 10, kandi ivyo biro ataye ntivyagaruka, yadusangije urugendo rwiwe. Bernice twavuganye ahari mu gisagara ca Austin muri leta ya Texas asanzwe abamo.
Urugendo rwanje narutanguye muri November 2018, aba narutanguye numva ndushe, numva ashaka guhindura ubuzima bwanje. Narasgerageje guta ibiro kuva nkiri muto, kuva kera, kuko je namye ndi umwana atibushe. Mugabo jewe muri November 2018 hari ikintu cambayemwo, ndumva yuko ntashaka nari nkifise 19 gusa. Nari numva ntashaka yuko ubuzima bwanje buhagarara kare kubera indwara, nk'uko wabivuze, diyabete canke ikindi kintu. Abandi bana ba 19 nabona ngaha muri Amerika, ego hariyo abantu bavyibushe, muko abandi bose bari bafise ama energi. Urumva ndashaka kumera nkabo. Ego
ico gihe muri 2018 warufise imyaka 19 urabivuze, hanyuma warufise ibiro bingahe ga Bernice?
Jewe natanguye kuri 118 kilo.
Ku myaka, hama ukabupima ama santimetero angahe?
Nkaba mfise 1.64.
Urumva vyari vyinshi cane.
Ivyo
biro wabifashe mu mwanya muto, wavuze ko ukiri mutonya waruvyibushe. Wabifashe vyagiye biriyongera ko uko wagenda urakura, kera vyari waruvyibushe mugabo ibiro ata kibazo biguteye?
Oya, je namye ndi umwana atibushe. Ndibuka muri 6e primaire je nari mfise 98 kilo. Mugabo ni bimwe nagerageza ya ma regime mato mato, hama nkatibiro, hama nkasaba kubitora. Urumva 118 kilo yageze ko au fur et à mesure imyaka yegera imbere, uko imyaka yegera imbere. Ego muri November 2018 candaja ku munzane ndasanga ndi 118 kilo biranyahira, ndavuga ati yuko ubusubuzima jewe nashaka kubamo, ntegetse kurondera ikintu nkora, ibi biro bikagabanuka.
Ego abari mu bihugu badakoresha ivy'ibiro bakoresha ivy'amapound nko ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, vyumvikana ko Bernice yatanguye urugendo rwiwe ari ku mapound 259. Turaza kubigaruka ko uco tubwira ingene wagiye urabitakaza, ico wagiye urakora. Ariko Bernice, dusaba abantu benshi ku murongo wacu wa telefone batwandikiye kuri Facebook na Instagram bashaka kubaza ibibazo. Turahera kuri Anise. Anise, ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Anise, uherereye he?
Uherereye muri komine Mugambi iri mu ntara ya Bururi.
Aha Bururi havugwa make?
Bururi havugwa amahoro.
Akabazo kawe rero kwa Bernice Nishimwe twagutumiriye muri sanga y'uno munsi, ku kibazo cyo kuvyibuha cyane, ingene umuntu ashobora kucirinda n'ingaruka bishobora kukubwira ko.
Yego, gutakaza ibiro hafi 50 mu gihe cy'amezi 10, numva yuko ari bidasanzwe. Gusa bitewe n'ubugwayi ariko ari gufungura neza no gukora siporo. Icyo nashaka kubaza umutumire Poro yakora yari imeze gute yayikora umwanya ungana gute ko numva yataye ibiro byinshi mbere y'ugutangura gukora siporo yari afite ibiro bingana gute ubuhoho amaze gukora iyo siporo no gufata izo ngaburo ubuhoho afite ibiro bingana gute
cyanyuma ego utikiweza
tuwa kwa cyanyuma nimba atari ibanga nimba atari ibanga mbere gutangura gukora siporo nyuma yo gukora siporo yafungura ibintu bimeze gute ndavuga mu buryo bwo kuse bihereza mu ifungurwa no mu binoko murakoze
anise ugume ku murongo wa telefone ntuve ko Bernice uratwihanganira ijwi rya Amerika mu Burundi leta yaratwatse ama FM yacu duvugira ku mirongo migufi ya shortwave byumvikana ko hariho ibice bimwe bimwe byo mu Burundi bataba bariko barumva ikiganiro cacu hari ibibazo rero abakunzi b'ijwi rya Amerika bagaruka ko bamaze kuvyishura urazurihangana uzura basubiramo abadufatiye mumva munja hino mumva ishura rero anise ari imugamba mu Burundi Bernice
nta kibazo cyane hama anise murakoze kubona umbaza ibyo jewe ko natanguye mfite ibiro byinshi nta byinshi nakora naratambuka iminota 30 yaba ku muhanda canke nkaja muri gym salle sport nkatambuka iyo minota 30 hama mate gutabikeye niho nagiye ndagira ibindi nkurikira nakurikiza ndaze kuri YouTube
watomokiwe ku kabazo ka mbere anise
ego me kibazo cya mbere nagitomokiwe ko
ego Bernice hariho utundi tubazo tubiri anise yari yabajije umwishure
ego yari yabajije ibiro natanguye mfise 32 kilo
ijana na 18 ha
ego ikindi cya kabiri yari ibyo nafungura ibyo nafungura imbere y'uko ngira nafungura ibyari byo byose injyanga anye zirazimbutse urumva narashobora kubona norya ikibonetse cyose kandi nkajya kwantite nyinshi kandi turazi yuko ari byo byica kurya byinshi
anise utubazo twaba dutomokewe ko
ubu ndanashimiye niyo nabimusimukumira
urakoze cyane ugira umunsi mwiza Bernice tugarutse kuri ibyo bintu byo gufungura hariho abantu benshi bavuga ngo muri bino bihugu bya Amerika Iburaya n'ahandi henshi uhasanga ibifungurwa wabya nka wabyemera bikuvyibusha ibyo uremeranya nabyo canke ntiwemeranya nabyo nk'umuntu ari muri ico gisata cyo kwitaho no kwitaho ubuzima bw'abandi
nibaza yuko indya zibyibusha ziri hose mugabo ngahanye indya anye tufise shose yuko dushobora gutoramo ibyo dufungura urumva ikibyibusha mu buzima ntanjya byibyibusha umuntu avuga ngo zirahari ni ibi ukungene ubifungura igitsigiri yica ufungura nico kikubyibusha
nka wowe ngaha anye ufatiye nko kuvyo usanga mu Burundi mu Rwanda muri Congo abariyo turabaramutsa turazi ko mudukurikira ibyo ubona ngaha wubwira abantu bari muri ibyo bihugu bitandukanye ati ibi general bifungura nkabona yuko bingiriye akamaro cyane byari nk'ibyahe mu rugo rugendo rwawe rwo gutakaza ibiro
ibyo kujyana bobona mu Burundi no mu Rwanda no muri Congo
icyo wowe ubabwira nk'abibaza ati ibyo uba warafunguye wowe ngaha bashobora kuhasanga hariya wabonye ko bishobora kukugira akamaro muri urwo rugendo rwo gutakaza ibiro
yo jewe narafungura umuceri wo mu mazi amagi narajya amagi menshi kuko afite protein narafungura imboga nibiraya ego
akabino nga duce tuba turabangiriye amakuru yacu ya mbere twe twafitiye muri kanukanya dushemira abagize urara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri micro mari kumena Jewe Diane nini nahazwe yakoze Edirwema yaraduhagarikiye amaju yacu yegeranije na Geoffrey Mutagoma ku izina rya bagenzi bacu bose twese tukaba tubikebanuye tuyifuriza kubandanya muri ranirwa mu byo muri mu byose naho butaha.